Abanywa nyicenda w'umugambwe Senere bahagaritswe mu ibanga ridasanzwe ku munsi w'Imana nyuma y'inama y'umutekano yakurikiye iturirwa ry'ingoro y'uwo mugambwe mu ijoro ry'imbere y'uwo munsi muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura mu rengero rw'u Burundi bose uko ari 9 n'abagabo ku munsi wa gatatu bahavuye bacirirwa urubanza rw'ikibiriraho uwo munsi nyene bajanywe mu ibohoro rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura abafashwe bose nk'uko vyemezwa n'indongozi za Senere bari bafise amabanga ku mitumba itandukanye y'ikomine ya Nyabiraba mu mugambwe wabo bamwe mu miryango ifise abaho bafunzwe bavuga ko bahohotewe basigura ko batigeze bahabwa amahirwe yo kunganirwa n'abashingwa manza kandi ko bamwe muri bo bahagaritswe mu gihe bari berekeje mu misa yishura kibazo cyo kumenya niba abantu bovuga ko bari kutihanganiranira gutanguye kwibonekeza imbere yo kwamatora y'2020 umunganiriza akabana umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwari hagati mu gihugu yabigarutse ko abonera hakaryo ko kugabisha umugambwe Senere w'ucegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka agatondwasa n'abanywanyi biwe Tarcisse Niyongabo
hariho by'ukuri n'ivyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri Bujumbura Inyabiraba ahanibaza ko urubanza rwacitejo rw'ikibiriraho rubwerekana neza yuko abantu baturiye ijyanywe kwa Bujumbura basanzwe arabo mugambwe Senel w'ijyangoro nyine yahiye mukacabona rero yuko ahubwo hari ingendo nshasha yadutse kugira ngo bacyoze igihugu aho abantu biturira ku inzu hamwe bagakoma induru tugasaba rero yuko abo bantu bogaba kandi twebwe abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko baratera ako kaguma tuzoheza tubafatire ingingo zibereye tukaboneraho yuko kubagabisha bavyumve kuko byaragaragaye by'ukuri ko aribo bituririye ijyanzu dusabe rero yuko boheza bagakurikiza amategeko kandi bakumvikana ntihagire amacenga bashiramwo muri kino gihe
Bwana Niyongabo yanagarutse ku c'ubushikanganje avugira buriko burakora kugira ngo amatora yimirije ategurwe neza
nagomba menyeshe ko icyo turiko turakora kandi mushikiranganje ubunyene turiko turavugana ariko haraba inama y'abarongoye imigambwe gushika kugwe kugwa intara hamwe n'ababura matari umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'icyo zo gukunda igihugu n'itembere rya bene gihugu ariko arakoreshereza mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kweganya abantu kugira ngo bayage baganire hanyuma bashobore kumva ibintu kumwe mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi abere igihugu cyacu
umugambwe mushasha w'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka agatondwasa yahoze atwara umuhari w'inyeshamba Parupeutu FNL waje guhinduka umugambwe FNL uje gucikamo kabiri mu nyuma yankirwa kubandanya njyo zina wemerewe kuwa 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva icyo gihe rwasatanga ugisekeza ryo kugura ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko abajeje intwaro n'igipolisi bavuga ko zitazwi bigatuma batoroherezwa mu bikorwa byabo kwigenekezo rya 12 ku kwezi no kuri uyu wa kane ishyirahamwe gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye inyandiko rivuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahohoterwa bakanahamwa risaba akanama ka ONU ikajejwe amahoro n'umutekano kugumiza ijisho ku biriko biba mu Burundi no gufatira ibihano abategetsi bamwe bagirizwa ayo mabi nubwo ryemeza ko muri aho kanama nyene hari ibihugu bitanga ibyemezo ko mu Burundi yatanze ikirasha harimo Burusiya, Bushinwa na Guinea Equatorial bisigura kwihamwa rivugwa rikorerwa batavuganwe n'ubutegetsi rinyagaje nyuma imvo za politike gusa eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.